Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri saha. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo, kaze mu biganiro byacu kuri radio nshuti ya bose, yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2.
Niba vuze umungu cyangwa akavuga umukuzo, ntabwo hitumenye byari byo kubera ururimi gakondo nyine tuba twaruvukiyemo, ugenda ubakosora buhoro buhoro bigeraho babimenyera bakabifata.
Uwo ni Jean de Dieu Nseka Mbabaye, umwigisha mu izinga rya Nkombo mu kiyaga cya Kivu, ku ngorane zo kwigisha Ikinyarwanda abana bo mu mwaka wa mbere. Donald Trump yemeye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavukiye mu by'ukuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sentare yungururizwamo imanza mu Sweden yemeje umutahe wo guhagarika Julian Assange. Leta ya perezida Barack Obama iragabisha Uburusiya ku gukorana mu vya gisirikare mu gihugu ca Siria bitazoshigwa mu bikorwa kiretse imfashanyo itanguye gushikira igisagara ca Aleppo. Aya makuru n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Mugume ku maradiyo yanyu. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Umukandida w'umurepublika Donald Trump yemeye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavukiye mu by'ukuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bibaye inyuma y'imyaka itari mike atemera ubwenegihugu bwiwe. Abajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza kwiwe barahagije mu itangazo Donald Trump kubona yatumye Obama ashyira habona impapuro zemeza amavuko yiwe no kuba yarangije ikibazo Trump yafashije gutuma kibandanya kuvugwa mu kiringo cy'amabanga y'umukuru w'igihugu ya Obama. Ejo kumunsi wa kane, umukandida w'umudemokrati Hillary Clinton yarifatiye mu gahanga Donald Trump kuba yashigikiye umuhari w'abatemera ko perezida Obama yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Birthers Movement mu rurimi rw'icyongereza. Yafatiye ku nkuru y'ikinyamakuru Washington Post yasohotse ejo kuwa kane, aho Donald Trump yanse kuvuga nimba yemera ko Obama yavukiye muri Amerika. Yatangaje ko ataco afise avuga kuri icyo kibazo. Hillary Clinton yasavye abatora guhagarika kutihanganira abandi kwa Trump mu matora yo mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka. Sentare yungururizwamo imanza yo mu gihugu cy'Ubusweden yemeje umutahe wo guhagarika Julian Assange yashinze ishyirahamwe ritangaza amakuru y'amabanga WikiLeaks ku vyagirizo vyo kuba yafashe umufasoni ku nguvu. Ingingo iyo sentare irekurira isambishwa rya Assange i Londres mu kwezi kuza. Assange yagumye ahakana ivyagirizo ko yafashe ku nguvu umufasoni mu mwaka w'2010, akaba yagerageje incuro zitari nke gutuma ivyo vyagirizo vyihozwa. Sentare yungururizwamo imanza yo mu gihugu c'Ubusweden yatangaje uno musi kuwa gatanu ko ishyigikiye ivyashikijwe na sentare yumvirije ubwa mbere ivyo vyagirizo yuko Assange acikekwa ko yakoze ico caha kubera hari ibimenyetso bihagije. Assange aba muri ambasade y'igihugu cya Equateur i Londres mu Bwongereza kuva mu mwaka w'2012 nyuma y'uko ahawe ubuhungiro muri icyo gihugu muri uwo mwaka nyene. Atangaza ko atinya kuja mu gihugu c'Ubusweden kubera yibaza ko leta yaho yo murungika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guciga urubanza ku vyagirizo vyo gusuma urusaku ku ruhara yagize rwo gushira ahabona inzandiko z'amabanga za Leta ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mubandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Leta ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama aragabisha Uburusiya ku gukorana mu vya gisirikare mu gihugu cya Siria bitazoshigwa mu bikorwa kiretse imfashanyo itanguye gushikira igisagara cya Aleppo n'ibindi bice bisinzikajwe n'intambara. Itangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ubushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya ryamenyesheje ko Kerry yerekanye impungenge ku kwitebeshwa ribandanya ry'imfashanyo igenewe abanyagihugu. Iryo tangazo kandi rimenyesha ko yashimikiye ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteze ku Burusiya bukoresha igihagararo cabwo ku vyerekeye intwaro ya Perezida Assad kugira bitume imfashanyo zishikira abazikeneye mu gisagara cha Aleppo no mu bindi bice bisinzikajwe n'ingwano. Amakamyo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yuzuye imfashanyo zigenewe abasivile bafatiwe mu gisagara kigeramiwe n'ingwano cha Aleppo aracafatiwe ku rubibe n'igihugu cha Siriya uno munsi wa gatanu. Ivyo mu gihe abategetsi barindiye kwemeza ko inteko za leta ya Siriya n'abagwanya ubutegetsi biyemeza kuvyerekeye kubahiriza agahengwe gacumbagira kashitswe ko mu ndwi iheze. Televiziyo ya leta y'igihugu cha Siriya yerekanye amasanamu asa nayerekana ibi mashini vya bulldozer biriko biracinzira kwibarabara rikuru riri mu bice biri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi mu gisagara cha Aleppo mu gikorwa cyo kwitegurira ubutanga ifashanyo. Bombe y'umwiyahuzi uno munsi wa gatanu yaturikiye mu musigiti warimwo abantu benshi mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cha Pakistan. Iyo bombe yahitanye abantu 23 ikomeretsa abandi 30. Ico gitero cha bombe cabereye muri kimwe mu bice by'igihugu cha Pakistan indwi bisa n'ivyigenga ku rubibe na Afghanistan. Umuvugizi warimwe mu mashami y'abatalibani bo muri Pakistani de Jamatul Ahrar yitiriye icyo gitero. Iryo shami ryatangaje ko umwiyahuzi yari afise bombe yarondeye umusigiti kubera abanywanyi b'umugwi w'abagwanyi bashigikiye leta witwa Peace Committee bariko basengera muri uwo musigiti. Mu kwezi guheze leta zunze ubumwe za Amerika zashize umurwi de Jamatul Ahrar ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba mu makungu. Amerika ivuga ko uwo mugwi wagize ibitero bitari bike ku basivili, amadini ari kurushi abasirikare abajejwe kubahiriza amategeko. Amerika kandi ivuga ko uwo mugwi wagize uruhara mu iyicwa ry'abanya Pakistani babiri bakorera ibiro biserukira inyungu za Amerika mu karere ka Peshawar mu ntango z'ukwezi kwa gatatu. Abategetsi ba Pakistani bavuga ko umugwi The Jamatul Ahrar ukorera mu bice biri ku rubibe n'igihugu cha Afghanistani. Bamenyesha kandi ko uwo mugwi ufashwa n'ibiro bijejwe iperereza by'igihugu kibanyi. Ivyagirizo abategetsi b'igihugu cha Afghanistani bahakana. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tubafitiye mu karere tuyahere mu Rwanda aho kuva kuri uyu wa gatandatu ibitaro vyitiriwe umwami Faisal Kigali bizotanguza ubuvuzi buhindura ibice bitandukanye by'umubiri w'umuntu uko bimeze bita mu rurimi rw'Igifaransa chirurgie esthétique. Icyo gikorwa kigiye gukoregwa ubwa mbere mu bitaro vyo mu Rwanda. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumtakaboyi.
Dr. Charles Furaha umuganga rukumbu ugiye gutangiza gahunda yabwijwe rya Amerika ko ari bwo bwa mbere mu Rwanda hagiye kubaho gahunda yo guhindura imiterere y'ibice by'umubiri. Iyi gahunda izagikorwa uyishaka yibagisha ibice bimwe by'umubiri we cyangwa se yongera ibice bimwe by'umubiri we bitewe n'uko abishaka. Ni igikorwa bakifuzaga mbere byabasaba kwerekeza mu bihugu bya kure nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ububiligi, Ubuhinde na Afurika y'Epfo. Ariko kuva kuri wa gatandatu tariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 biratangira gukorerwa mu Rwanda. Dr. Furaha yasobanuriye ijwi rya Amerika uko iyi gahunda ikorwa.
Umuntu aza afite ikibazo kidasanzwe kuko yangiritse biturutse kuri accident, yavutse afite ubumuga. Muri icyo gihe iyo umuntu abazwe ubushaka ko asana n'umuntu usanzwe, ariko yari igice cy'umubiri kidasanzwe ariko umuntu ashaka kukigira cyiza kurushaho. Hari ukubaga amabere, hari abafite amabere manini cyane bifuza ko bagira mato, hari abafite amabere mato cyane bifuza ko yaba manini, hari n'aba kubera kubyara bafite amabere yaguye bashaka ko yongera guhagarara. Kubera kubyara cyangwa kubyibuha hari ugira inda nini bagasanga ifite ibicece atishimiye, wenda kuko bidatuma aberwa mu myenda yifuza kwambara. Ubundi hari abatekereza ko babikora kugira ngo bananuke kuko harimo n'uburyo bwo kuvoma ibinure, ariko impamvu yo kuvoma ibinure ntabwo aba ari yo kunanuka, ahubwo nuko umuntu wenda aba yarananutse akora siporo cyangwa yaza regime ariko akagira ahantu asanga hari ibinonore byanze kuvaho.
Iyi nzobere ivuga ko iyi gahunda itareba gusa abantu basanzwe babyibushye nk'uko hari benshi babyumva gutyo, ko ahubwo izandareba n'abananutse mu gihe bagaragaje ko bafite ibice by'umubiri batishimiye. Yatanze urugero rw'abantu baba bari basanzwe babyibushye bakagerageza kunanuka ugasanga uruhu rwabo rusa nk'urwakwedutse. Aba nabo bashobora gukoresha ubu buryo ngo bikureho uyu mubiri usa nk'uwarekuye. Iyi gahunda itangizwa kuri uyu wa gatandatu, abanyarwanda banyuranye bavuganye n'ijwi rya Amerika bayivuzeho. Abakiri bato ni gahunda bemeje ko ahubwo yari yarakererewe.
Bari abantu bafite zirankovu zigeze ibyimbye, bari abantu bakenera shiririje estetike ngo no ku bantu bashaka ibintu by'ubusirimu cyane nk'abamama. Yagisa ngo mama yarabaye deforme, yarabyaye inda ugasanga ngerenya afite nayatanga cyane nko ku badamu. Ariko hari n'abagabo baba bafite indo ubona ziri afite malformasi iri grave, hari umugabo usanga afite ikintu hano cy'inyuma ha kinini gikabije ukabona buri wese aramuri arahindukira akamureba. Oya, ikoresha birakenewe cyane hobwo. Kandi mu Rwanda harimo abantu babasirimu
numva ko ari ibintu byari bikenewe, bije bikenewe,
birakenewe cyane. Nanjye nk'umudamu rwose numva bikenewe.
Nawe umva warikoresha umunsi.
Mfite ikibazo rwose kinje, na haramukunda usanga umudamu afite inda amabere se aramanuka aragera ngaha aracyari mutoya n'umujene so umuntu bumva abadakeneye ako kantu.
Nubwo hari bamwe bumva ko iyi gahunda yari yaratinze, hari abandi basobanura ko iyi gahunda ikoreshwa n'abanyamurengwe cyane cyane abakuze, bagaragaje ko batayishyigikiye na gato.
Ngiye ndi umukecuru ariko ku bwanjye ni ibintu ntigeze mbona. Niba mfite umubyibuho ukabije, mfite kugabanya mu byo naryaga, ni wenda cyangwa se ngakora siporo. Ntibadutegetse gukora siporo, ubona ko ndi kuyikora naho ndi umukecuru. Ariko ibyo ni bishya, bisa rero ntabwo nakubwira mwana wanjye ngo ntabisobanukiwe.
Imana iba yarakuremye ikagushyiraho urugingo, iyo rwishimiye rero nawe urabibona ukabona ni byiza kukuri ikiremwa cy'Imana. Nta mpamvu rero yo kuzinkura, niba ntarwaye ngo barahabagishwa n'uko harwaye barahabagira iki? Ni umurengo.
Muganga Furaha ari nawe urukumbuzo bereye muri ubu buryo bwo guhindura ibice by'umubiri bitifuzwa na banyirabyo, avuga ko atemeranya n'abavuga ko bazitabiri gahunda ari abanyamurengo.
Ibyo biva ku muntu ko ni icyemezo umuntu afata bishingiye ku mitekerereze ye n'ubushobozi bwe. Naho kuva ko ari mirengwe, kuki se twaba dufite za Serena na za Convention Center ari 5 stars hotel, kuki se tutavuga ati ubu ni umurengwe ntabwo twagera aho twakenera kubikoresha mu Rwanda ko dufite abakene benshi? Byose biva ku buzima bw'umuntu n'ukuntu yiyumva n'ukuntu ashaka kubaho.
Aba mbere bazitabiriye iyi gahunda bazakorerwa isuzuma ku buntu. Ibyo bizamara igihe kingana n'ukwezi kumwe, kugeza umuntu uzakoresha ubu buryo bizamusaba amafaranga agera kuri miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe bayikoresherezaga mu bihugu byo hanze basabwaga agera kuri miliyoni 6 mu mafaranga y'u Rwanda. Nta kigo cy'ubwishingizi na kimwe cyari cyavuga ko kizishyurira abantu bashaka gukoresha ubu buryo. Muganga Furaha avuga ko iyi gahunda nta ngaruka nimwe igira ku buzima bw'uwayikoresheje, usibye ko asobanura ko abazwe wese asigarana inkovu. Yahakanye abajya bavuga ko uburyo bwo kubaga ibice bimwe na bimwe by'umubiri bigira ingaruka zirimo no kurwara kanseri. Yavuze ko ibi bintu atari byo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga bwatunganije inama rukokoma yabarabwa n'ikibazo c'indero. Ni mu ntumbero yo kurabira hamwe intambamye zoba ziri muri ico gisata bitegurira n'umwaka w'ishure ugiye gutangura. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Umwaka w'ishure w'2016 ushira w'2017 ugiye gutangura hakiri ibitaratungana vya nkenerwa mu ntara ya Muyinga. Mu makomine nka yose haravugwa ubukene bw'ibirasi, hari ibikenewe kubakwa n'ivyubatswe bitaruzura.
Turakenye ibirasi 63 vyokubakwa, hakabaho kandi n'ibirasi 36. Ivyo birasi 36 bikeneye imyango n'amadirisha. Turakeneye kandi inyubakwa z'utuzu bwo kwiherera bloc sanitaire 6. Tugakenera kandi n'inzu z'abayobozi 4.
Ikibazo c'ubukene bw'abigisha kiguma ari inkora mutima, ic'ubukene bw'ibitabo kidasigaye inyuma.
Namwe nimwiyumvire mu ikomine yose dufite abigisha 23 bafite qualification supérieure. Twuguruye amalise 12, nabo bigisha 23 bari kuma lise 3 yonyine. Aha ngo mace mboneraho ntumbe abaduserukira, uko amaraporo tangwa muri direction provinciale yego ratangwa mugabo namwe muduserukira muzwe muraza umure muze musabe audience mushikiranganye mu mubwire ikibazo cabigisha turahanzwe Nako mine giteranye simba nangene tukora tutagira bigisha.
Ihindi ngorane ni ngorane y'ibitabo mu dare 3 promesi kuvuga mu wa mbere gushika mu wa gatandatu kuko mu kindi gisata ho murumva yuko baheruka kutronsa ibitabo bikwiye.
Ubwishi bw'abanyeshuri buze busongera isibe bivuga ko n'ikibazo c'intebe kica kivyura umutwe. Amashure yegamiye Ecclesia Catholica asabwa gushigikira umugambi wa leta bimwe biboneka.
Turafise ikibazo c'amashure suko mvavyo Catholic. Adashaka kuorganiza katriye msikro kani yuningora nikomeye munhumbere kushikikira leta ayo mashure yateza kuorganiza katriye msikro kuko hamwe yokuorganiza katriye msikro twebwe tucatworoherwa muri poste fondamentale
intererano itavuna y'abavyeyi byofasha mu gutorera inyishu bimwe biboneka bimwe mu bibazo ni icyumviro cy'umushinga mateka Misago Amede yatoye mu ntara ya Muyinga
abayobozi bagiye inama n'abavyeyi bikaba ari ibintu biciye mu muco abavyeyi bashoboye guterera aho komine yoba inaniriwe mu bitabavuna ndabona ko uyu mugamba abavyeyi nabo nyene bawufashamo
umushinga mateka yashikirije amakenga ko ibisata vy'imyuga byo kwakiriye abatatoye ikibazo cya leta bituguruwe inyuma y'amashure shingiro ayo makenga ayasangiye n'uwo muyobozi w'ishure ryisumbuye
hano umwe yigeze avuga cerekeye igisata cinyigisho y'imyuga nari mfise icizere yuko hoba ni komine nimwe ko bico gisata kiriko kirakora kugira ngo tugire umwizero yuko ariho muri babana baheza amashure mugabo bataronse amahigwe y'ukumenya ngo bunguruzwe muri poste fondamentale uko twoba yakarati muragenda twumvise utihinda canke Muyinga canke
kuri ibyo bibazo byose nayo makenga umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga Misago Blaise Pascal avuga ko atahukanye umwizero inyuma y'inama bagiranye nabegwa bose n'ikibazo cy'indero
aha rero twagiye turavugana cyane cyane abarongoye amakomine bamustaneri ko bagiye gufashanya n'abarongoye indero makomine kugira ngo barabe yuko izo ntebe zibura mu mashure zishobore kuboneka ikindi no vuga ibirasi bidakwiye mu mashumu makomine amwamwe aho usanga hari ishure ibura ikirasi kimwe cyangwa naho kirugasanga ico kirasi harabura imyango cyangwa amadirisha ari twagiye turavugana yuko ivyo vyose bigiye gutorega umuti bagiye hamwe baba bafasha mu ndero bakoreye mu makomine baba bajeje ntaro cyangwa bajeje ndero bose bagiye kwicarana makomine wabo kugira ngo bashobore gutora umuti w'ivyo byose
ku kibazo cy'ibitsata by'amashuri y'imyuga bituguruwe umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga avuga ko bisaba uburyo bwinshi leta itoshoka ironka Misago Blaise Pascal asaba abagwizatunga gushira imitahe muri mwe n'ivyo bisata mu mashuri imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru tugarukwe mu Rwanda ahabarezi bigisha mu mashure mato mato ari mu izinga rya Nkombo riri mu kiyaga cha Kivu mu karere ka Rusizi bavuga ko bakibangamiwe no kuba abana batangura mu mwaka wa mbere bigorana ko bamenya isomo ry'ururimi rw'ikinyarwanda ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa
Umusara rabanza kutwigisha amagambo yibanze tuzo gukoresha mu gusuhuzanya n'abatuye Nkombo bidakuye uko ni kinyarwanda gikoreshwa mu nzego z'ubutegetsi bacyumva.
Amashariko ni kinyarwanda baracyumva. Ni gihavu.
Igihavu amashi ninjya gusuhuza umuntu ndamubwira ngo iki?
Mwazukire
ndaba mvuze ngo iki?
Avamidi bavuga mwazukire. Aprimidi mwaligerere.
Nga?
Mwaligerere.
Mwaligerere.
Yeah.
Ah okay. Nazukire na mwaligirere.
Mwaligirere ni aprimite.
Nukufa nyuma saa sita.
Nyuma saa sita.
Ok.
Giriu.
Kufa ngu amakuru?
Miyazi michi.
Miyazi michi, eh? Ok.
Miyazi. Milu.
Ugeze ku kirwa cya Nkombo ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu.
Mwazukire?
Nta buzuke nzara ya nyanyiri.
Miyazi michi?
Yanzara.
Nyanzara?
Nzara omunda.
Nzara omunda?
Wazukire da.
Ubwo mu kinyarwanda uvuze ngo iki?
Ndashonje.
Kubera amahavu n'amasharizo ndimi gakondo ku kirwa cya Nkombo kihari umurenge wose wa Nkombo, akenshi usanga bavuga ikinyarwanda mu buryo bunoze bagikomora ku mashuri. Mu gihe cya saa sita abanyeshuri basubira ku ishuri, ababiga ku Nkombo mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza baratubwira imbogamizi bahuye nazo ku munsi wa mbere wabo ku ntebe y'ishuri. Ni imbogamizi zishingiye ku isomo ry'uru rurimi rw'ikinyarwanda.
Hari n'igihe mu myaka 6 kazajya wumva nk'iz'abandi bavuga nawe ukajya ubigana ukagifata nkuko wakwambuka nk'amazi ukumva ibyo bari kuvuga ukabigana ukigana gahoro gahoro ukagifata.
Umunsi wawe wa mbere ku ishuri uje kwiga mu kinyarwanda utakizi byakugendekeye bite?
Iyo numvaga ari ibintu bikomeye cyane wiga ikinyarwanda utakizi kukivuga mwarimu yakikubaza bikabaza bikagusaba ko yagusobanurira mu mahafu na kenshi na kenshi na benshi kugira ngo badusobanurire mu kinyarwanda cyangwa babivuze mu cyongereza badusobanurire mu kinyarwanda barangiza kubisobanura mu kinyarwanda bakabishyira mu mahafu.
Tukimara kumva iby'aba banyeshuri bagerageza kuvuga ikinyarwanda twakomereje ku rwunge rw'amashuri ya Nkombo. Tureba uburyo amasomo atangwa mu mwaka wa mbere. Nuko barimo babisobanurira ijwi rya Amerika nibyo yiboneye kaniyumvira birasa nihamwe ko nta wakwigisha mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza ku Nkombo atazi indimi gakondo zaho amashina mahava barimo bifashisha igihe abanyeshuri batumvise andi magambo yo muzindi ndimi. Bwana Jean Audience Kambabaye yigisha mu mwaka wa mbere.
Ntabwo wajya mu wa mbere nyine utazi amashi n'amahavu, niyo nagiye mu birakugora kuko nibavuze umungu cyangwa akavuga umukuzo ntabwo hitumenye ibyo ari byo kubera ururimi gakondo nyine tuba twari ruvukiyemo ugenda ubakosora buhoro buhoro bigeraho babimenyera bakabifata.
Uyu mureza akomeza avuga ko izindi ndimi gakondo zibasaba gusobanura byimbitse ari imwe mu ntandaro yo kudindiza abanyeshuri mu myigire yabo mu kirwa cya Nkombo.
Urebye nko muri programme iyo usuye nk'abo hakurya usanga nibura baturi imbere nk'amasomo abiri kubera ko twebwe tugenda duhura n'icyo kibazo cyo gusubiramo ariko igihembwe kijya kurangira nyine biri kuza. N'ubu nyine nk'uko turi hanze muri kubyumva nta kindi ubu ngubu barimo bivugira ni rwa rurimi nta bindi bindi. Nubwo ngo bavuga ikinyarwanda ariko mwarimu akimubajije niyo n'ijambo rimusobye mu kinyarwanda ari kubwira mu mashi cyane. Niyo tugeze mu by'ibizamini hari ubu umubaza ikibazo akaba cyumva mu mashi ariko wenda kukurya mwakize mu kinyarwanda mwabibonye turi kwigisha agahita kikubwira mu mashi ariko icyo gihe nyine ntabwo wamuha zero umubwira uko cyitwa ariko ukagira n'utuntu atadukeye y'umuha nyine kubera ko n'ubundi aba cyumva nakizi ariko muri ya context mwakizemo nyine atakizi.
Muzindi mbogamizi ku burezi bwa Nkombo mu myaka ya mbere hari abaturage bagifite imyumvire yo hasi aho ushobora kubona bohereje abana ku ishuri nta gikoresho na kimwe. Nubwo biruko mu mashuri yisumbuyeho ni ikinyuranyo ku kirwa cya Nkombo haboneka ikigo cy'icyitegererezo kigamo abaturuka mu ntara zitandukanye z'igihugu n'umujyi wa Kigali kandi batsinda nk'abandi. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ku kirwa cya Nkombo kiri mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Arusha muri Tanzania kuri uyu wa gatanu hakoraniye inama idasanzwe ihuza abategetsi b'ibipolisi baturuka mu bihugu 15 bigize umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika yo mu manuko SADC. Ni mu ntumbero yo kurabira hamwe ugene ibyo bihugu byo rwanya imigwi y'iterabwoba nka Al-Qaeda na Al-Shabaab n'ibindi byaha birengera imbibe harimwo ubucuruzi bw'abantu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha.
Umuyobozi mukuru w'igipolisi mu gihugu cya Tanzania avuga ko ari ngombwa kw'inzego z'umutekano cyane cyane igipolisi n'urwego rw'iperereza mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'amajepfo SADC zikorera hamwe. Kuri we ibi bifasha kugira ngo bahanane amakuru ajyanye n'ubukozi bw'ikibi hamwe n'ibyaha bitandukanye byambukiranye imipaka kugira ngo ababikora bafatwe bahanwe bibaye ngombwa ataco baronona. Inspector General of Police Ernest Mangu yatangaje ko ikintu kiraje cinga uyu mujyango ari bigwanisho hamwe n'imigwi y'iterabwoba bishobora kwinjira muri SADC na cane cane ko hari bihugu bibanye avuga ko ibigwanisho bitazwi ari byinshi. Atanga karoro ka Republika ya Demokrasi ya Kongo no Burundi.
Uhalifu ambao unatusumbua sana ni uhalifu wa kutumia silaha.
Ahagira ati mu bitubangamiye tubwirizwa kugwanya harimo ibigwanisho bicira umuriro bitazwi n'amategeko bitembera mu bihugu bitandukanye harimo Burundi na Kongo aho twumva ko hari yo mbere n'intambara canke imigwigwana ati bashobora kwinjira iwacu bakayakorera ibyaha canke bakahinyegeza ati bindi ni nk'urudandazi bagwa ibyarura mutwe urudandazi bagwa abantu n'ibindi cyane cyane ngene twocungerwa impaka yacu twebwe nka Tanzania turi ku mpande zose muri Afrika y'ubuseruko hamwe na Afrika y'amajepfo ati bikenewe ko dukorera hamwe tukambuka imipaka kurundera inkode z'ikibi twebwe tuja hose ati kindi ni kugwanya ibyaha bifatiye ku buhinga bwa none ati naha turavugana ingene twojana n'igihe kugira ngo ntihagire ikiducika ahubwo natwe tugenda twiga ubuhinga bushasha bwo kubigwanya
binatusaidia sana kujipanga kukabiliana na changamoto mpya zinazojitokeza.
Icyagira cyo mukuru w'igihugu wa Tanzania Madam Samia Suluhu Hassan yari muri inama idasanzwe yabwiye inzego zijeje umutekano ko zibwirizwa kwirinda kujya ibiturire zigacira imbere ineza y'igihugu.
Maendeleo ya watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia.
Agira ati kibazo cy'abagenzi banabi bambuka imipaka nticoroce na gato gisaba ingufu za benshi. Ati ni kimwe n'ubukozi bw'ikibi bujanye n'ubuhinga bwa none bwo gutumana tumana ko amakuru kuko buguma buhinduka buri mwanya. Ati yiyongera ko rero ibicuruzwa nk'imodokari n'ibindi eka mbere n'urudandazwa rw'abantu usanga biva mu gihugu kimwe bikaja mu kindi. Ati twifuza ko baraba neza ko habi bikogwa bihurikiyemo igipolisi c'ibihugu byose dusangiye umujyango mu kugwanya ibyo byaha. Nimba bidakogwa naho barabigituma hama ufata ingingo zibereye zo muri kazoza
na kupanga mipango ya baadaye kuendana na maendeleo yanavyokwenda.
Kontroli ya gatatu Tanzania yahawe kurongora inzego z'igipolisi muri ibi bihugu bya Afrika y'amajepfo biri mu ishyirahamwe SADC. Igihugu cya Mozambique cyari kimaze umwaka kirongoye urugwego cyashimiwe kuko hari mu bihe bitoroshe. Muri icyo gihe igice kinini cya Afurika cyarimo ingwano n'imvururu bigatuma igipolisi cy'ibyo bihugu cyagirizwa mabi no guhonyanga agateka kazina muntu ibitibonekeje ku mugabane wa Afurika y'amajepfo. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho. Reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije. Umukandida w'umurepublika Donald Trump yemeye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavukiye mu by'ukuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bibaye inyuma y'imyaka itari mike atemera ubwenegihugu bwiwe. Abajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza kwiwe barahayagije mu itangazo Donald Trump kubona yatumye Obama ashyira ahabona impapuro zemeza amavuko yiwe no kuba yarangije ikibazo Trump yafashije gutuma kibandanya kivugwa mu kiringo cy'amabanga y'umukuru w'igihugu ya Obama. Sentare yungururizwamo imanza yo mu gihugu cy'u Sweden yemeje umutahe wo guhagarika Julian Assange yashinze ishyirahamwe ritangaza amakuru y'amabanga WikiLeaks mu byagirizo byo kuba yafashe umupfasoni ku nguvu. Ingingo yo sentare irekurira isambishwa rya Assange i Londres mu kwezi kuza. Assange yagumye ahakana ibyagirizo ko yafashe ku nguvu umupfasoni mu mwaka w'2010 akaba yagerageje inshuro zitari nke gutuma ibyo byagirizo bifutwa. Leta ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama iragabisha Uburusiya ko ugukorana mu bya gisirikare mu gihugu cya Siriya bitazoshigwa mu bikorwa kiretse imfashanyo itanguye gushikira igisagara cya Aleppo n'ibindi bice bisinzikajwe n'intambara. Bombe y'umwiyahuzi uno munsi kuwa gatanu yaturikiye ku musigiti warimwo abantu benshi mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya Pakistan. Iyo bombe yahitanye abantu 23 ikomeretsa abandi 30. Icho gitero cha bombe chabereye muri kimwe mu bice by'igihugu cha Pakistan indwi bisa n'ibyigenga ku rubibe n'igihugu cha Afghanistan. Umuvugizi warimwe mu mashami y'abaterebane muri Pakistan yiyitiriye icho gitero. Iyo shami ryatangaje ko umunyahuzi yari afise bombe yarondeye umusigiti kubera abanywanyi b'umugwi w'abagwanyi bashigikiye leta. Nshuti mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha hano bigarukiye. Dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe nuwashize hamwe ibi biganiro Fatu Alimaskarara kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyonga. Ndabasezeye ndabifuriza mwese kugira umugoroba mwiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.